ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza tuti mu isi duteramanye muri komo na Frederic Unikije. Nyakwigendera mufaso ni Agnese Nindorera yahoze akorera Ijwi rya Amerika mu Burundi itavye Imana ari i Bujumbura. Yashengiye kuri no gatanu inyuma yaho agwariye mu kiringo gito cyane.
Nzokwama nibuka ibintu yambwiye ati uyu mwuga urateranya, bamwe baragukunda abandi bakakwanka, ati uzokwame ukora urondera kubahiriza agateka k'umuntu uwo ari we wese.
Uyo ni Aloise Niyoyita, umwe mu bamenyeshamakuru bamwiye ko umwuga wo gutangaza amakuru. Ingabo za Ethiopia zatangaje ko ingabo za Amhara zazifashije mu ntambara zahanganyemo n'abarwanyi b'abanya Eritrea zavuye mu karere nk'uko bisabwa n'amasezerano y'amahoro yemejwe mu kwezi kw'icyenda. Umushikiranganji yajijwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen azogendera ibihugu bitatu vya Afrika kuva mu ndwi iza. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntagira muja ni mukanya. Aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Ethiopia zatangaje ko ingabo za Amhara zazifashije mu ntambara zahanganyemo n'abarwanyi b'abanya Eritrea zavuye mu karere nk'uko bisabwa n'amasezerano y'amahoro yemejwe mu kwezi kw'icyenda. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Mu itangazo igisirikare cya Ethiopia cyavuze ko ingabo za Amhara zatangiye kuva mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu. Iryo tangazo ryakomeje rivuga ko ingabo z'akarere zarwanye ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Ethiopia ubwo zari zihanganye n'abarwanyi b'abanyatigriya zategetswe kuva mu mujyi wa Shire no mu yindi mijyi ihuzengurutse. Generali Abeba Otedesi wungirije umuyobozi w'ingabo za Ethiopia bivugwa ko yabonye izo ngabo zihava. Ntacyo abayobozi mu ntara ya Tigray bahise bavuga ku byatangajwe. Ibyo kandi nta makuru adafite aho abogamiye yabashije kubihamya mu gihe hashize umwaka urenga Ethiopia nta munyamakuru yemerera kwinjira muri Tigray. Biramutse byemejwe byaba ari ikindi kimenyetso gikomeye cy'uko hari intambwe ikomeye irimo guterwa mu bijyanye n'amasezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa cyenda yemejwe hagati y'abayobozi b'igihugu n'ab'intara ya Tigray mu kurangiza intambara imaze imyaka ibiri mu karere. Mu masezerano bafashijwemo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe harimo gukura abasirikare b'amahanga mu ntara ya Tigray, gusubizaho serivisi z'ibanze no gutanga imfashanyo y'ubutabazi hamwe no gushyira intwaro hasi ku ruhande rw'ingabo za Tigray.
Urakoze Jenny. Umushikiranganji yajejwe kira wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen azogendera ibihugu bitatu vya Afrika kuva mu ndwi iza. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Janet Yellen azajya muri Senegal, Zambia na Afurika y'Epfo kuva ku wa kabiri tariki ya 17 kugera ku ya 28 z'uku kwezi. Azaba afunguye ingendo z'abayobozi bakuru ba Amerika zizakurikiraho muri Afurika muri uyu mwaka. President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, intumwa yihariye ya guverinoma mu by'ubucuruzi Catherine Tai, Ministre w'ubucuruzi Gina Raimondo na Ministre wungirije w'imari Wali Adeyemo, umunyamerika ukomoka muri Nigeria, bose bazasura umugabane wa Afrika mu 2023. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka gutsura umubano wayo na Afrika, cyane cyane kubera Ubushinwa bumaze kuyisiga kure muri uyu mugabane. Ubucuruzi bw'Ubushinwa na Afurika buruta inshuro enye byibura ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Ubushinwa kandi bumaze kuba ubwa mbere mu bihugu biha inguzanyo Afurika. Janet Yellen kandi azagera muri Afurika mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Qin Gang azaba ashoje urwe mu bihugu bitanu aribyo Ethiopia, Gabon, Angola, Benin na Misiri. Bibaye umwaka wa 33 wikurikiranyije buri mu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'Ubushinwa akorera muri Afurika uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga. Mu rugendo rwe, Yellen azaganira n'abayobozi b'ibihugu azasura n'abashoramari bikorera ku giti cyabo ku birebana n'imyenda, ishoramari mu bikorwa remezo n'ikibazo cy'ibiribwa.
Urakoze Toma. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashingwamanza baburanira Perezida Biden batoye izindi mpapuro z'amabanga igihugu ahandi hantu hatandukanye n'ahambere. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Ku wa mbere w'iki cyumweru abunganira Biden mu mategeko batangaje ko babonye mu kwezi kwa 11 gushize impapuro za mbere zo mu gihe yari vice president wa Barack Obama bazitahuye barimo batunganya ibiro biri Washington Biden yakoreragamo nyuma ya manda ye ya vice president yarangije mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Ariko bakomeje gushakisha niba haba hari ahandi hantu haba hari n'izindi mpapuro. Ni gutyo rero batangaje ejo ko babonye izindi koko kandi ahandi hatandukanye n'ahambere. Niwe mu rugo rwe bwite ruri muri leta ya Delaware mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abavoka ba Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate bakimara kubitangaza, abanyapolitiki b'abarepublikani bahise bazamura amajwi cyane basaba minisitiri w'ubucamanza kugeza mu butabera ikibazo cy'izi mpapuro ze. Kubera iki? Kubera ko iyi minisiteri irimo yiga niba izatwara Donald Trump mu nkiko nyuma y'uko abagenzacyaha batahuye amabanga y'igihugu iwe mu rugo rwe bwite muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yari yaravuye ku butegetsi. Minisitiri w'ubutabera Merrick Garland ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu ejo yahise ashyiraho umushinjacyaha wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi kuri iki kibazo cy'impapuro za Biden zonyine gusa. Bityo Ministre Garland akuyeho umucamanza witwa John Lausch yari yashinze gusuzuma impapuro za Biden. Washyizeho noneho we afite ububasha buremereye kurushaho bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Naho kuri Trump, Ministre w'ubutabera Garland yashyizeho mu kwezi kwa 11 gushize umushinjacyaha wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu abagenzacyaha basanze mu rugo rwe mu isaka bakoze mu kwezi kwa 9 gushize. Umushinjacyaha wihariye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije, akora akazi minisitiri w'ubutabera abashaka kurinda ministeri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki.
Murakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Jeanine Mukankusi badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinoni mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Uhuru Kenyatta yahoze yari perezida wa Kenya akaba ariwe muhuza mukuru mu biganiro byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo yabonanye n'abayobozi bakuru ba politiki na gisirikare b'umurwi M23. Inkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Diane Nahazwa.
Itangazo umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kane yasiguye ko ibiganiro hagati y'indongozi za M23 na President Kenyatta byari bigamije kurabira hamwe ingene amahoro yoboneka muri Congo, cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu no muri Kivu ya ruguru. M23 mu vyo yiyemeje harimwo ugukinjura mu birindiro irimwo no kubahiriza gahengwe EAC isaba. Uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa Congo wiyemeje kandi kubaha no gukorana n'ingabo za EAC zigenzura bimwe mu birindiro M23 imaze kuvamwo. Ingingo yuko abarwanyi ba M23 bava mu birindiro vyabo yafatiwe murabyibuka mu nama ku kibazo cy'umutekano wa Congo yahuje bamwe mu bategetsi ba EAC i Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa 11 ko mu 2022. Mu mubonano w'umuhuza mukuru matati ya Congo President Uhuru Kenyatta n'indongozi za M23 izo mpande zarayezemeranije ko ugukinjura kw'abarwanyi ba M23 mu birindiro vyabo kuzosuzumwa n'inteko za EAC zarungitswe muri Congo hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CIGL mu mfunyapfunyo. Itangazo rya EAC ribandanya risigura ko izo mpande zibiri zizosuzuma ko M23 yavuye mu birindiro vyabo mu ntumbero yo gutahukana impunzi n'abateshejwe izabo mu mutekano n'amahoro aherekejwe n'ituze. Indongozi za M23 muri uwo mubonano zikaba zasavye zishimitse Uhuru Kenyatta gukora ibishoboka vyose kugira mahano n'umubabaro bemeza ko abanyekongo babaye mu gihe kirekire bihere kubwa M23 ibi vyose bikaba vyoca mu kugarukana mahoro no kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ba Kongo bose itangazo rya EAC ribandanya rigira riti indongozi za M23 zasavye kandi Kenyatta kugondoza imirwi y'abanyamahanga yose igwanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo ishire ibigwanisho hasi inahagarika ibitero ikora kuri M23 kandi yemera ibiganiro biciye mu mahoro. M23 mu bindi yasavye nuko amajambo yise ay'urwanko ahagarara. Abari muri iyo nama ejo kwa kane bemeranije ko mu ndwi zine ziheze umutekano muri Kivu ya ruguru wateye intambwe. Uturero twatanzwe tukaba ari utw'abari barahunze batanguye guhunguka hamwe n'ahandi. Itangazo rya EAC rikaba ryaterewe ku mukono mu gisagara ca Mombasa muri Kenya ahabereye inama ya Kenyatta n'indongozi z'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Kongo.
Urakoze Diane. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amwe mu mashyirahamwe avuga ko ingabo z'umuryango wa Afrika yo mu buseruko zarungitswe kugarukana amahoro mu buseruko bw'icyo gihugu zihawe iminsi haruye yo kuba zarangije igikorwa cyazo. Ayo mashyirahamwe agabisha ko niba atakigezwe ko azokoresha imyerekano kuva ku munsi wa mbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jimmy.
Mu kiganiro bamwe mu bayobozi b'iyo miryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko batabona akamaro k'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC zimaze amezi arengane ziri mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Izo ngabo zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zikomeje kuyoborwa n'igisirikare kubera impamvu z'umutekano muke wabaye ikibazo cy'ingutu ku baturage. Ibibazo nyamukuru bibiri byabajijwe bwana Espoir Aspirin ukuriye umuryango wa Luca muri Kivu ya ruguru. Yabajijwe kuba ntacyo abona ingabo za EAC zimaze kugeza ku banyekongo.
Ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zagera hano muri Kivu ya ruguru zivuga ko zije gufatanya na FARDC mu guhashya 2023. Nta musaruro turabona, ahubwo tubona ko baje kongera imbaraga umwanzi w'igihugu ariwe M23. Umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce twose tw'intara ya Kivu ya ruguru. Yewe ntitubona na gato icy'ingabo za EAC zitumariye, kuko kuva zagera inaha ngaha ntizigeze zijya ku ntambara, kandi nyamara baje muri misiyo yo gufasha FARDC mu guhashya umwanzi ariwe M23. Ubwo yabajijwe ku cyo bari bukore mu kwerekana ukuri kw'ibyo basaba, uyu yasubije ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zihawe iminsi itatu gusa mu kuba ziboneye umuti ikibazo cy'umutekano mu cyugaragara mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa zigasubira mu bihugu byazo. Umwe muri iyo miti ni ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro irwanya leta ya Kongo irimo M23 ikomeje gutsimbarara ku birindiro byayo muri teritwari ya Rutshuru. Zatangiye kuza muri Kongo ntitwigeze na rimwe twemeranya na leta yacu, ahubwo twebwe twemera FARDC nk'igisirikare cyacu cyarahiriye kuturinda. Niyo mpamvu dusaba guverineri ndetse na leta ya Kongo muri rusange kwirukana izo ngabo ngo ntacyo zitumariye habe na gato. Nimba ibyo bidashobotse, dukeneye kubona ingabo za EAC zijyana na FARDC ku rugamba bakarangiza imitwe nka M23, ADF, CODECO, Mai Mai ndetse n'indi mitwe. Bitari nk'ibyo rero, guhera ku wa mbere ibintu birahinduka, bajya mu myigaragambyo ku rwego rwo hejuru kandi twabiteguye neza cyane rwose. Iyi myigaragambyo ni mu rwego rwo gusaba ingabo za EAC gusubira iyo zavuye, FARDC igakomeza kurwana urugamba. Muhindo Baudouin, umunyamuryango wa Amka Congo muri teritwari ya Beni wari witabiriye ubwo butumire, yavuze ko nta nshingano z'ingabo za EAC mu burasirazuba bwa Congo zitarasobanuka neza ku banyekongo. Twagerageje gushaka icyo ingabo za EAC zimaze, twarakibuze, nta na kimwe kigaragara. Bashaka kugabanya mu Kongo yacu kabiri, ariko ntibazabigeraho na rimwe. Twebwe nk'abakongomani ntitwabemerera, turimo gusaba EAC yisubirire iwabo, kuko twebwe turarambiwe. turambiwe imikino irimo gukinwa hano mu burasirazuba. Abasore bose b'abakongomani tugomba kwirwanaho tugahashya umwanzi. Ibyo duteganya gukora bizatuma ubwabo bivana ku butaka bwa Congo. Moise Hangi w'umuryango Luca, umwe mwiharanira impinduka muri Congo, yunze muri agira ati:
"Nous pensons que la force de l'EAC doit soit faire la guerre au M23."
Ubungubu yase namahitamo dushobora kuyiha, ariko kuri ubungubu ibintu ni bibiri: bakajya ku rugamba cyangwa bagataha. Ntabwo badufite, kuko twizeye ko icyo tubabwiye uyu munsi izuba riva. Ariko kuri ko ibintu, ntabwo umunyasudani yepfo ari bunanirwe ibibazo byamuzengereje iwabo. Nuko ngo aze kumarira agahinda ke muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibyo ntibishoboka kandi turabyanze. Nibadakora ibyo tubasaba, natwe ubwo turaza gukoresha imbaraga zose uko zaba zishoboka.
Ne nous écoute pas, nous allons passer à la vitesse supérieure et envisager d'autres grandes actions.
Kuri inshuro aya mashyirahamwe arashinja ingabo za EAC kuba nazo zaba zigirana umubano n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kugeza n'ubu leta ya Congo ishimangira kuhabwa ibikoresho na leta y'u Rwanda. Ibi birimo kuba mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kongera ingufu mu kohereza ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Muri ibyo bihugu harimo na Sudani y'Epfo, nayo yohereje ingabo zigera kuri 750 muri Congo. Kuri bamwe mu bakongomani, izo ngabo za Sudani y'Epfo ntizikenewe. Abayoboye iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu munsi bavuze ko imyigaragambyo iteganijwe ku wa mbere utaha, aho izi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zatangaje ko nta muntu ushobora guhagarika imyigaragambyo izabera mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aho Nyiragongo n'ahari inkambi y'abanyekongo bahunze imirwano hagati ya FARDC na M23 muri teritwari ya Rucuru kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2022. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Makamba baritabiriye gufata imiti ibongera inguvu mu gihe bari kwabonanya ibitsina. Abaganga bavuga ko gufata iyo miti ukiri muto bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zabo mu Burundi tugiye kwishikirizwa na Thierry Yves Ndayishimiye.
Uri kuraganira n'imisore imwe ku mugwa mukuru wa Makamba barakubwira ko haraho bishika bakifashisha imiti yongereza inguvu z'ubugabo mu gihe cyo guhuza ibitsina. Basigura ko biba ngombwa kwikora kuri iyo miti kugira ngo bereke uwo baryamanye ko bashoboye ico bita kumwemeza. Aho rero baba bashaka ko uwo mukobwa atabacisha mu ijisho ko ataco bamaze. Mu mamangazini y'imiti amwamwe baremeza ko mubagura iyo miti ibice biri hagati ya 40% to 50% ari urwaruka.
Twosanga ibice 50% ari iby'abo bantu baba bamaze gushika mu myaka ikuze canke bafise ivyo bibazo nyene bituma badashobora gukora icyo gikorwa neza. Sindi 50% ugasanga n'abantu bakiri bato b'abajene kandi ubona ko ata myaka myinshi bafise.
Mu yindi mangazini y'imiti ngo 40% babara bakiri bato kandi batarubaka.
Nufata ko abayikoresha mu bihe biba bikenewe ngereranije mu bice no bashya ku bice bya 60%. Abandi nabo nisunze nk'abazo bavuga ngo ni ubuntumye batinye kumbwiza ukuri nuko ndabashya nk'u bice bya 40%.
Ubwo rwaruka rero rurafise utuzina biti iyo miti kuburyo ashitse mu mangazini y'imiti akayisaba ababa bahari ntibamenye ico asabye. Muri ayo mazina harimo bakoresha imvugo mpakamwe kibetere risigaranye umuriro muke kamwe k'igihumbi n'utundi. Hari n'abandi babesha ko ari uwabatumye
kubera ko abanshorera benshi babasanzwe bazi ko arije ndabikorera mwe nyine kandi ndahakorera bariyubara cyane. Iyo bagombye kwifata mu gihe bataragiranaho bakaca bitwaza bavuga ko ari uwabatumye bagatinya kuvuga ko ari bo nyene bayikoresha.
Muganga Paul Mwezimana ati Iyo miti harabo yagenewe baba basanganywe ingorane yo kudashobora kurangura amabanga yabubatse kubera indwara kandi bategerezwa kwandikirwa uwo muti n'umuganga. Gufata iyo miti ukiri muto bimenyereza nabi umubiri kuko byemezwa na muganga Paul Nkezimana.
Abari kari cy'umubiri wiwe kubera umubiri uzuhavumenyeye ivyo mu gihe azobatafashe ivyo iyo miti atazobagishobora kurangura amabanga yabubatse.
Muganga Muhimundu Fabrice wo kubitari Makamba na wati iyo miti aho atatiba iki kumarira kuko umubiri wayimenyereye.
Uwo mujene arayifashe uno munsi dufate nko ku myaka nka 20 arayimenyereye kuko murazoshika nko ku myaka 35 iyo miti takintu kirekire ikimufashe.
Izindi nkurikizi zigaragaza ku magara y'uwayifashe igihe kirekire mbere agashobora gupfa nk'uko muganga Muhimundu Fabrice abyemeza. N'abigeme canke abagore baba bari kumwe n'uwo yanyoye iyo miti mguhuza ibitsina biramuruhisha no gukomereka agakomereka mu bihimba by'irondoka. Muganga Paul Nkezimana na Muhimundu Fabrice banurugwaruka rufise ibibazo byo guhuza ibitsina bivuye ku bushobozi buke bw'ubugabo kwitura abaganga. Muganga Muhimundu Fabrice ati ibyo kugomba kwemeza bigeme bo biheba kuko nabo nyene baba bariko bariyeta.
Inzira ya mbere nibakure mu ivyo bintu byo kugomba kwemeza abantu babanze bavyihoze kuko kugomba kwemeza umuntu kacu ugomba kumugirira nabi ni bibi.
Abo baganga basaba kandi abadandaza imiti kutayaba bituye bose n'ababa batayandikiwe na muganga. Mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bemeza ko atategeko ribuza gucuruza iyo miti iremewe n'amategeko mu Burundi ariko harabayikoresha icitagenewe canke bakayigura bakaja kuyikoresha kandi batayandikiwe na muganga. N'abadandaza imiti bamwe bamwe nabo nyene bashira imbere kudandaza bakibagira kwitaho amagara y'ababa baje kubagura ko imiti. Ivyo rero nibyoroha kugwanya kandi biragira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Mwitegeko nimero 11 ryo kuwa 8 Rusama rigenga urudandaza gw'imiti miti niho babitomora neza. Mu gice cya kabiri ikigabane cya kabiri ingingo ya 16 imiti yemewe mu bindi bihugu ntisubira gusaba kwemererwa ngo icuruzwe mu Burundi. Naye badandaza b'imiti babironkeye uruhusha bararekuriwe kudandaza imiti yose yinjijwe ku butaka bw'u Burundi. Ikibujijwe ni kudandaza imiti yarengeje ikiringo cyangwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwafashe ingingo k'umuti kanaka uvanwa ku isoko.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nyakwigendera mu fasoni ya nyesa n'indorera yahoze yakorera ijwi rya Amerika mu Burundi yitavye Imana ari i Bujumbura yashengeye kuri uno wa gatanu inyuma yaho agwariye mu kiringo gito cane. Turetse ijwi rya Amerika yakoreye mu Burundi, nyesa n'indorera yarakoreye kandi studio Jambo hamwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP mu Burundi. Agnès Lindorira yarigeze gukorera n'itorokanizo ry'amakuru ya leta mu Burundi. Nyakwigendera Lindorira yigeze no gutwara ishyirahamwe ry'abafasoni n'abakobwa babamenyesha amakuru mu Burundi AFGO. Yongera aba n'umwe mu bagize imihari y'abakenyezi yaranira amahoro n'umutekano mu Burundi. Aloise Niyoyita umwe mu bamenyesha amakuru rigiye umwuga kuri Agnès Lindorira yabwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe iragi asize n'ico azokwibukira kwako mu mwuga w'abamenyesha amakuru.
Agnès Lindorira je namumenye ntanguye akazi muri studio y'Ijambo. Hanyuma ico ndamuzi ko nuko ari umujournaliste akunda umwuga cyane. Niwe yanyigishije ubwa mbere kuko jewe sinari nize ibyo ubumenyesha makuru, nari nize ibijyanye n'ibyigwa by'icyongereza. nuwe anyere chingene wafata miko ugambele, nuwe anyegi shizingene wakorama interview ugambele. Nzo kwa manibu ka hivi ni ya mgii yati, uyu mwuga urateranya. Bamwe baragukunda, abandi bakakwanka, umwe wese akagukunda akikwegera ko ashaka kukubwira ko ukuri kuri ku ruhande rwiwe. Ati uzokwame ukora urondera kubahiriza agateka k'umuntu uwadewe wese ku rugero rwiwe rwose. Ambwira ati n'umwuga usaba ko ugira ubuntu, kuko urabye nabi uzosanga waguye mu mutego, wa mutego w'abakwega bikwegera ko usange ugiye mu bya corruption, usange ugiye no mu bindi bintu bitajyanye n'umwuga. Ati rero n'umwuga usaba ko ukurikiza ukuri, ugakurikiza uko ibintu bimeze, ugakurikiza kandi n'uko ubushaka yuko societe tera imbere ku bantu bose atanumwe ukuyemo. Ibyo ni ibintu bikuru cyane zo kwanda mwibukirako.
Aloise niyo yita Agnes Nindorera yamenyekanye mu mwuga wo kumenyesha amakuru haba mu Burundi cyane ku maradiyo yakoreye, harimo ni radio yacu ijwi rya Amerika, harimo ni nitorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Mu gihe abapfasoni batari bwahurumbire uwo mwuga cyane, abari burimo nabo ntibaboneke cyane mu biganiro vya politike canke iki. Ico gihe Agnes Nindorera yitwara gute ku rubuga nk'umupfasoni yari muri bake bakorera mu gihugu cari kinagoye?
Imyaka 98 imyaka niho natangiye kumumenya, imyaka y'ibihumbi bibiri ni imyaka ikomeye cyane, kubera ubu mu Burundi hari intambara ikomeye cyane. N'umupfasoni wasanga ku rubuga ahantu hose habaye habaye ubwicanyi. Jewe ndibuka ko turi kumwe ariko aranyigisha ingene ntegereza kwitwara iyo habaye ibintu byo kurondera amakuru. Ndibuka amajambo abasoda ba kirya gihe bamubwira, bamutuka, bamubwira ngo niki ngo yarataye ubwoko, ariko akaguma akora. Agnes yarakoze ibihe mu bihe bikomeye cyane, abantu bamuvuga nabi bikomeye, bamuvuga ku bijyanye n'umwuga, bakagerageza no kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe bwa minsi yose kugira ngo barabe yuko iyo tinguvu, ariko ntiyigeze ati nguvu. Ni ukuvuga yari umupfasoni akomeye cyane, yarerekanye ko abapfasoni ndetse bashoboye, kenshi ugasanga bashoboye gusumba abagabo.
Muri rusange iragi Agnes Nindorera asigiye abakiri ku mwuga, asigiye abifuza kwinjira mu mwuga baba abapfasoni muri rusange canke n'abandi, ni nkijya he kuri we Galoise?
Ni ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari umwuga ukomeye mu bijyanye no kubaka ubuzima bw'abantu ukurikije gusa amategeko atatu y'uwo mwuga, no kuvuga ukuvuga ukuri, ukuvuga uko ibintu biri ataho igamiye, kandi urondera ko aho ubaye abo mubanye babaho ubuzima bwiza, ubuzima agateka kazi na muntu, agateka ka buri wese kaba kubahirijwe.
Aloise niyo yita mukundira ijwi rya Amerika ribahoze kuri uyo mwigisha mukuru mwamenye, mwagendanye, mwakoranye, kandi tubonereho n'akaryo ko guhoza umuryango wiwe. Mwakoze kudusangiza ico muzi kuri nyakwigendera Agnes Nindorera.
Ndabashimiye, nifuza kandi ko abamenyesha makuru aho bari hose cyane cyane bakiri Burundi bagerageza gukurikiza iyo nzira yiwe.
Turagushimiye nawe Diana, nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya rero bigaruka ingaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Aloise Bigirimana yadufashe kwigiranya ikiganiro. Tukaba dushimiye n'umuhinga mu vyuma PJ yadufashije nawe nyene. Etienne Karekezi niwe yarahagarariye ibiganiro vy'uyu munsi. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandaje mwumviza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Twokwibutsa ko tubafitiye n'ibindi biganiro mu kiringo kingana n'isaha n'igice mu turabaha amakuru twama tubashikiriza isaha moya n'inusu, aho hakaba ari i Bujumbura mu Burundi yani Kigali mu Rwanda ika no mu karere kose. Turabateye akamo rero mubandaje mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe aho muri hose, mugire amahoro mu byanyu no mu banyu.